Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 Nyandagaro umwaka w'2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivaye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba agitwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abantu munani harimo abakenyezi batatu nibo bamaze kwiyahura muri uno mwaka muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Abajeje intwaro bavuga ko kwiye ku buzima biva hanini kumwumvikana muke mu miryango. Bamwe mu banyagihugu nabo bakavuga ko harabyehura kubera uburozi. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca aranegura abategetsi n'abakozi ba leta benshi barangwa no kujya ibiturire batitayeho iby'igihugu gihomba. Umushikiranganji wa mbere yabivuze kuri uno wa gatanu mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro n'umutekano. Ingingo leta iherutse gufata yo gutanga umwidegembyo mu rudandazwa rw'isukari no kurekurira abo bose bifuza kugurura inzu zo kudandaza amafaranga y'agaciro ingingo zishimishije. Ivyo bivugwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu. Ariko rero ngo kugira ngo izo ngingo zishobore kugirira akamaro abanyagihugu, leta itegerezwa gufata izindi ngingo merekeza ahandi ho ngo vyoba impfa gusa. Ndaza kuvyumva muri ano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutanu ngira ndabaha n'ikaze. Abantu munani harimo abakenyezi batatu nibo mu kiringo cy'umwaka umwe gusa, ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, bamaze kwiyahura muri komine ya Muruta mu ntara ya Kayanza. Uheruka vuba akaba yiyahuye ku munsi wa kane w'indwi. Abajeje intwaro muri iyo komine bakamenyesha ko uko kwiye ku buzima biterwa n'umwumvikano muke mu miryango, ariko hakaba hari na bamwe mu banyagihugu bikeka ko hari n'abiyahura biturutse ku burozi. Edo Nido na Josephine Jones Nkunzimana.
Abo bamaze kwiyahura nabo ku micumbi itanu ari iyo Mutana, Remera, Rwegura, Buzira, Guhindwa, Mikuba na Mfunda. Mu ntwaro bakavuga ko uko kwiyahura bituruka ku mwumvikano muko uburangwa mu miryango, ariko rero hakaba n'abanyagihugu badasiga inyuma imvo z'uburozi. Akarorero kakaba ari ak'umugabo wo ku mutumba Buzira Guhindwa ari muri abo yiyahuye. Bivugwa ko bavuka nari cenda bose bavuga ko bapfuye atawugwaye co kimwe na nyina wabo aheruka gushengera. Uwundi muntu umusore wo ku musozi Rwegura yari afise imyaka 21 yiyahuye haciye iminsi mike avuye mu gihugu ca Tanzania aho yari aje ahunga umukobwa yagirizwa kuba yari yateye inda. Kubera ivyo bitigiri vy'abiyahura bigenda biriyongera, amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu mu ntara ya Kayanza akavuga ko ababazwa cane n'izo mvuga iturumbuka z'abiya ku buzima, akabona ko akwiye abahinga boha inyigisho abanyagihugu zijane n'iz'imibano kugira mirindi w'abiyahura muri iyo komine uhagarare burundu.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata kijanye n'intwaro ibereye ukwigungira ko niko kuranga abategetsi n'abakozi benshi ba leta. Ivyo binegurwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yabivugiye mu nama yagiranye n'abajeje intwaro n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatanu. Akaba yafatiye ku karorero k'ingendo y'abapolisi bakorera ku ibarabara riva aho bita Shanik kugera mu Gatumba, aho avuga ko umugenzi wabo ari uw'ibiturire gusa batitayeho iby'igihugu kihahombera. Kurikira Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere.
Ibihugu byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Congo kwari cyenda cyane birenga sero do Burundi ipisi ibazo kubera nibaza ko tukwaye imiti kandi kibabaje Lieutenant General wacu yaragiye. Umuntu wese ashitse mu kibanza arimo cyane baburungitse ku gikogwa ashitse muri icyo gikogwa baza kwiraba uravye amabariyeri ari kuva kuri Shani dushake duhere kuva muri Asiatique gushika mu Gatumba nyekasumba amabariyeri kuva kuri Gardinoro gushika ikobero. Izo zose zo bariye tukazishyiramwo ibyavugwa gaha byose ni twebwe dutuma abantu bajya muri informel. None umuntu ariko aragira commerce formel wewe ukamushyirako ibitanditswe mu mategeko acagira acaga muri informel iyo nzira cayiheba. Icyo nagenzaga ngaha ni iki? uko turi ngaha twese dusome de responsable aho aha rero j'interpelle la police nationale le service national de renseignement l'administration umuntu yaje kugana ubanze ukaraba ico yakuzaniye kubera ko n'iki gihugu kibanyi cyagize ibibazo bitandukanye n'izo modoka zabo ziri pasire ma identifiable urabye naho zica bagenzi bacu baba police bayikubise ijisho bavuga bati ego ajya ni sawarama kandi nibaza ko bace banahamagarana atewe ndayibonye jewe ngira ngire nawe ushira kandi kagozi hariye utarabye iki gihugu kiriko kirakuba ntangora nimwe twategerezwa kugira turi ruhande y'igihugu nka Kongo ndabasabe rero ibibazo bihari byose tubivuga atana kimwe duciye ku ruhande abo babyonga bose tubavuga uko ariko barabyonga bose ama mubizane muri leta ama dutora gahiri birababaje ibisaba kongomani binjira barenga ibihumbi magana atatu para la frontiere Gatumba ku munsi umwe naho yuzani dolari cumi imiti y'abarundi ntiyobone uno munsi twimere igihute tuvuga ibibazo byose aho biri n'uwo muzaba muri kumwe navuga nahaze bari ngaha mu muvuge ati serivisi yawe ikora ukunuku ari ingora twaba tukibagira ikintu kimwe ibibazo turimwo twabisazemo abandi dukore dukora ku neza y'igihugu cacu ku neza y'abarundi ama ibigega byo byahombora tuzobwira igihugu nacyo ati turabe byiza muri bikorwa turiko turakora
gisata kijanye n'ubutunzi umugambwe ko debu urashima ingingo zimaze iminsi zifatwa na leta mu bijanye n'ubudandaji cyane cyane nk'ibyo gushyira umwidegemvyo mu rudandazwa rw'isukari no kurekurira uwo wese yifuza kugurura inzu yo kuvunja amafaranga y'agaciro kefa n'ibindi arongoye uwo mugambwe avuga ko izo ngingo ari nziza ariko ngo zizogira akamaro abanyagihugu haje izindi ngingo mperekeza zizishigikira kurikira kefa n'ibindi arongoye mugambwe ko debu
hamwe bitagenze uko izo ngingo zishobora gutuma ibibazo mu byerekeye ubutunzi na cyane cyane nk'iduga ry'ibiciro ku buryo abenegihugu bashobora kuhagirira ingorane mbere bamwe n'abandi bagashobora no kwibaza yuko izo ngingo ziko ziza kubera yuko leta zayinaniye gushobora guhagararira ibiciro byiza abenegihugu bashobora guhanza nk'ibyerekeye amafaranga y'agaciro hamwe leta itoha amafaranga y'agaciro abavunja canke ngo yemere ko ajya amafaranga bafatira ko mu kuvunja amafaranga y'agaciro aba amafaranga y'ukuri ahuye n'ayasanzwe avunjwa kuri ya masoko bita inywabi biragaragara yuko ata muntu n'umwe yozana amafaranga yiwe mu gihugu ngo aze kuyavunja ku mafaranga adafadika adahuye n'ukuri kuri ku isoko ibyo rero bishobora gutuma izo ngingo zafashwe ata kinini bihindura ikindi nk'ibi by'isukari isukari zoza ivuye hanze mu gihe tuzi yuko ibyerekeye kuvana ibintu hanze byinshi amafaranga arakura kuri ya soko yo mu kinywabi bishobora kuzotuma isukari iduga cyane ibyo navyo bigasaba bigaca biboneka yuko abenegihugu batazoshobora kuyigura
umugambwe ko debu usaba ibanki nkuru y'igihugu BRB nyabuna kugwiza amafaranga y'agaciro no kunagura ishyirahamwe isosumo rihingura isukari mu ntumbero yo gutorera umuti ibyo bibazo
nicyo gituma twebwe dusaba ahubwo cyane cyane yuko BRB yari ikwiye kuraba ko bugwiza amafaranga y'agaciro bakaba bifuza kuvunja canke bakemera bagashira urugero rwo kuvunjira ko ku rugero rw'uhanye n'isoko nk'uko tubona muri amasoko y'ibinywabi tugasaba kandi leta yuko itosura gukoresha za nzira zidaceje amategeko cyangwa zigikenye mu kuburagiza abavunja baba ariko baravunja bisunze igiciro cy'ukuri kiri ku isoko mu byerekeye isukari naho twasaba leta ko yoshyira ingufu cyane mu gukomeza ishyirahamwe dufise mu Burundi kugira ngo turonke isukari ikwiye mu gihugu kumure dushobora no gushora hanze y'igihugu
inzamba
mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuvuga ibijyanye n'akaranda k'ibihara by'inguge bita mpox kibonekeje mu Burundi ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko nikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buheruka kwemeza miliyaridi 42 bukeneye ngo bugwanya karanda k'ibihara by'inguge bita variole du singe mu gifaransa canke monkeypox mu cyongereza. Ubushikiranganje bwafashe ngingo inyuma y'ukwemeza kw'iyo ndwara yibonekeje mu mihinga itandukanye y'igihugu. Mu kiganiro ku isoko turagaruka ku byo leta itegekanya gukora. Umuhinga Komeko nakuze aranaduha umwihwezo wiwe ku isoko muri ko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabaha ikaze kuwa 25 mukakaro mu 2024 niho umushikiranganje w'amagara y'abantu yemeza ko karanda k'ibihara by'inguge bita mpox mu mfunyafunyo y'icyongereza gahari mu Burundi. Ku munsi wa kabiri w'iyindwi muganga Lidwine Baradahana yavuye avuga ko leta hari amahera angana n'imiliyaridi 42 y'amarundi akenewe kugira igihugu gihangane nako karanda.
Ndashije kwemeza umugambi w'igihugu tuzokwisunga mu mezi atandatu kugira ngo duhangane n'indwara ya karanda. Nkuko mubizi imaze iminsi ishika hafi 15 igaragaye mu gihugu cyacu. Uwo mugambi rero ahanini ugizwe n'inkingi twavuga indwi tuzokwisunga kugira ngo duhangane n'ako karanda. Harimo ibijanye no guhimiriza abantu kugira ngo babandanye bamenya ingene bikingira. Harimo ibijanye kuvura abarwayi, harimo ibijanye no gusuzuma igihe tumaze guhamagarwa hirya no hino batumenyesha abarwaye. Harimo ibijanye no gukurikirana ibiharuro no gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu ku mbibezi igihugu ndetse no mu gihugu hagati. Ni umugambi uzadusaba amafaranga menshi cyane hafi miliyari 42 kugira ngo dushobore guhangana n'icyo kiza mu kiringo cy'amezi atandatu. By'ukuri iyi ndwara itwara uburyo bwinshi ku buryo abantu hamwe twobarihisha amafaranga nibaza yuko atari bushobora kuronga. Ari nacyo gituma twoca duhimiriza abantu kwikingira no kwitura abavuzi hakiri kare. Gushika ubu harafashwe ingingo yuko tutarihisha abarwayi ko amafaranga ni menshi cyane n'abarwayi bagiye mu bitaro baratebayo. Urumva bigasha bituma fatire iba nini badashobora kuyirira. Ntibahunge ngo bagume mu mihana batinye kuja kwa muganga. Harafashwe ingingo yuko abazoba bayirwaye bazovugwa ku buntu. Mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura no iyo ndwara niho ahanini ikaze cyane, ariko twamenyesha yuko ikwiragiye mu gihugu cyose kuko ubunye uburere 25 kuri 49 buramaze gufatwa n'iyo ndwara.
Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 mukakaro, ubwo bushikiranganje busaba abanyagihugu kwirinda kuramukanya bakorana ko canke bahoberana, gukaraba neza n'amazi n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso nk'ivy'iyo ndwara, kwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu hamwe no kwirinda gushurashura. Umuhinga mu by'indwara z'ibiza Komeko nakuze abona ko leta y'u Burundi itunganya nabi ibijyanye n'amafaranga ibikeneye mu kugwanya ibiza.
Iki kiza cha COVID-19 giheruka, mwibuke yuko u Burundi bwaronse imiliyaridi hafi 85 z'amarundi, hanyuma ayakoreshejwe mu byibuka yakoreshejwe ibice 56 gusa kwijana. Nukubuka hali miliyaradi 37 ya sigayi. Iyo umuntu yaguhaye amafaranga cyangwa wagize integuro y'amafaranga ugakoresha ayari hejuru gatoya y'igice ayandi agasigara, byitwa yuko iyo integuro idafashe. Iyo integuro ntijyanye nuko ako kazi wayiteguriye ayo mafaranga, kuko yari kuja mu bindi cyangwa akaja gutegurirwa abandi ariko bayabuze mugabo wewe wayabitse akali ntubu yakoreshe. Ni integuro idashemeye itanoze. Hanyuma mwibuke yuko mu Burundi ubu integuro y'amafaranga y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yose y'uno mwaka igeze ku miliyaridi 337 n'ibice 5 hafi 338. Ni ukuvuga ni nk'amadolari miliyoni 47 tuvuge. None ugiye gufata iyo miliyardi 42 ku ngwara imwe tuzi yuko ubushyirane bw'amagara y'abantu bufise ibisata byinshi ufatiye kuri ibyo urumva yuko kumbe bitagaragaye neza harimo agahazi byoterezwa gusesangurwa tukamenya iyo nteguro y'imiliyardi 42 cyangwa miliyoni 14 ku mezi atandatu kuri icyo kiza cy'ibihara by'inguge uko yagiye harurwa ido n'ido hanyuma bikajya ahagaragara bigaherezwa abafasha Uburundi bajya baserukira bigo mpuzamakungu bira by'amagara y'abantu bakaraba bajya ba muri UNICEF bajya basanzwe bakorana n'aba experts bandi babo bakabibacisha ngira murumva neza yuko hariho ibyo umuntu yohava yikeka nuko bahava babona icyo gihugu batikiye gihugu ni gihugu gikoresha amafaranga neza bagihaye canke kiyakoresha mu zindi nzira zitazwi tari bico bayasabiye none turaheza tuyabime canke tubahinduze tubahe ayo tubona inzobere zacu zashinze mu byo barize kuja gusubiramo ya gusubiramo ntibihishuro gize gihugu
umuhinga komeko nakuze aravuga n'ivyo abona byokogwa kugira ngo akokaranda kibihara z'inguge kagwanywe mu Burundi
cambere no kuraba ibyo twita la dynamique de l'épidémie no kuvuga nibi ingene ico kiza cifashe kimeze kuko ni ingwarizwe ninge nifata no kuvuga bakamenye bati none iyi ngwara ifata gute izoranda gatagute izofata abantu bangana gute biraharugwa hanyuma bakongera bakaraba nibi byo gukinga birakora bikora ku rugero rungana gute ivyo byose biteranye ukabikomatanya ucumenye uti mu nteguro ya budget y'amafaranga twokoresha izofatana nibi turavye uko icyo kiza cifashe kuko uko cifashe mu Burundi siko cifata ahandi siko cifata ahandi hanyuma ari ikindi gikomeye cyane bongera bakaraba bati none icyo kiza umuntu akigwaye yanduza abantu bangana gute bijya dukunze kwita ngo method of production du virus RO ni ukuvuga ibyo abahinga barabizi haba mu mafaranga gifise haba mu bikoresho bya cari gisanganywe bakamenya bati ibyo dukeneye ni amafaranga dukeneye ni ibibuze ni ibi munyuma y'ibi ibifasha kubera iki bifasha kugira ngo abatanga ayo mafaranga babone ko ari integuro y'amafaranga koko ajanye n'ubuhinga ari integuro inoze idafise no kuvuga ubusembwa aho bayigaya hanyuma kuko bobo bujya babafise mu burambe hama ubwa gatatu no kugira ngo batanga ayo mafaranga bene kuyatanga bacu bayatangiye badatanga amafaranga amwe adusigara kandi bateza kuyaha abandi canke bakayakoresha ibindi hanyuma ikindi naco gikomeye nuko bamaze kubona yuko barinda gusubiza mwabo bantu bakarinda kubahemba basubiramo izo nteguro kandi igihugu cyari kuba catanguze integuro inoze bitanga agasembwa kabi ku gihugu cyane cyane kubafasha batanga amafaranga ku gihugu
abarongoye igisata cya ONU kijejwe amagara y'abantu OMS baheruka kuvuga ko bazokorana kugira ngo bige ingene bogwanya ku karanda kibihara z'inguge ntikaranda gate muri Afrika no ku isi yose aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi mwese mwaduteza abiri turabakengurukiye mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
imbere yo gusozera ano makuru dukurikire ibyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye ku Burundi mukaba mubishikirizwa na Eddie Claude nyine nahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ndabaye ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi kimenyesha makuru iwacu canditse ku ngorane abadandaza bakorera mu isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi komine mukaza ni mu gisagara ca Bujumbura bafise biturutse kwibura y'umuyaga nkuba wibonekeza kuvaho iryo soko rihiriye hari mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka abadandaza ngo bakorera mu Kizime iyo batakije amamoteri ayo nayo bakavuga ko abatwara amafaranga batateguye na cyane cyane ko igitoro bakoresha kibazimba canke bakakibura kuko gisanzwe cyarabuze mu gihugu cyose ubidoga harimo abacuruza impuzu bavuga ko abakiriya badashobora kubona neza ingene impuzu zisa bagahitamwo gutaha bataguze eka ngo n'amabanki yakorera muri iryo soko akora nabi nabi kubera kutagira umuyaga nkuba kuko nabone bavuga ko igitoro bakoresha kibazimba tukiri ngaho nyene mu gisagara cha Bujumbura urongoye icyo gisagara Jimmy Hatungimana kugenekerezo ryanzwi kuno kwezi yarafashe ingingo yo kubuza urudandazwa rw'ivyamwa n'ibindi biribwa bidandazwa n'abantu bato bato bakabidandariza mu mabarabara bagendagenda vyandikwa na IBM News ubwo rudandaza ngo bita commerce ambulant mu kinyamazuru Jimmy Hatungimana yaruhagaritse ngo kuko ruteza isuku rike mu gisagara ibindi bujijwe navyone ngo biteza isuku rike na makaya ora adandarizwa impande yahoze isoko nkuru ya Bujumbura makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyabandanye na SOS Media canditse ku munzi z'abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi ca Congo yarana ya demokrasi aho ni murongwe muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo batswe uburenganzira bwo gusoroma imirima yabo iyo mirima bakose ku mitumba ya Murongwe Bumba Kaseke na Katalukunu n'ahandi bayirimye mwo imyumbati umuceri tomate hamwe n'ibiharage kushiku ubu ngo nibemerewe kuja kwisoroma kandi abategetsi bo mu nzego zo hafi babifisemo uruhara mbere yo gusozera amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi tuje mu bidukikije yakimenyesha makuru Burundi eko canditse kuruzi akagera ku gice c'urubibe Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Muyinga ubwo ruzi rugeramiwe n'abarimyi umusozi Ngomo muri komine Giteranye abarima impande y'urwo ruzi bararubangamiye cyane naho ubutegetsi bwari bwabujije ibikorwa nk'ivyo kunkengera azugo ruzi ivyo biruko mu gihugu ruzi rutunze imiryango myinshi biturutse ku bikorwa by'uburovyi bihakoregwa tuti bagenzi areho niho dusoreje amakuru yanditswe n'imyesha makuru muri ndwi mwari kumwe na jewe Eddie Claude Nazwe mugira ibihe byiza aho muherereye na utaha kuri Radio Inzamba agateka kawo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninonga dushye dusozerera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi mukabwe yashikirijwe na Jean Pierre Gahungu naho gutaha.